kumutu wa mbele wiye ndwi izuja Amerika jashu kilijinguru ivuga ko Uburundi n'igihugu cha Sudan y'Epfo biri mu nzira yo kwirukanwa mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC kubera madeni y'intererano ibyo bihugu biheranye. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru I Bujumbura kuri uyu wa gatanu, umushikiranganji w'u Burundi ajejwe yinjira gito gihugu mu muryango wa EAC Ezekiel Nibigira yavuze ko igihugu ciwe citeguriye kuriha ibirarane vy'amadeni yose giheranye.
Igihugu c'u Burundi igihe coba kitarishe ayo mafaranga ari umwaka umwe gusa kandi kikaba citeguye kuriha nkuko byari bisanzwe bigenda iyi myaka yose yaheze igihugu cy'u Burundi kiri muri uno muryango. No kuvuga rero yuko atampungenge nimwe iriho kubijanye n'ingene u Burundi bugiye kuriha ayo mafaranga.
Naho biruko amakuru ijwi rya Amerika rifise ava mu biro bikuru bya EAC yemeza ko u Burundi buheranye ayi myaka hafi ibiri arenga gato imiliyoni 15 z'amadolari ya Amerika. Isoko ry'amakuru ryacu gishimikije urutonde rw'ingene ibihugu bimaze kuriha amadeni. Aho ni mu gihe ibindi bihugu nka Kenya atadeni na ritoya gifise, u Rwanda, Ubuganda na Tanzania navyo bikaba biriko biraheraheza kuriha ayo mwaka uheze kugira ngo bitangure kuriha ayo mwaka mushasha watanguranye n'itariki imwe z'uku kwezi kw'indwi. Ku mwaka igihugu kime cyose muri bitandatu bigize uwo muryango kibwirizwa kuriha imiliyoni 8 z'amadolari ya Amerika. Amadeni y'ibihugu bibiri u Burundi na Sudani y'Epfo yatumye ubukene bwiyongera muri uwo muryango nk'uko bivugwa n'abashingamateka ba EAC. Mu nama yabo yabaye kundwa iheze, abo bashingamateka batumye inama shikiranganji kubwira urwego rw'abakuru b'ibihugu maze abo nabo bakoresha ingingo z'ijana na 43 n'ijana na 46 z'amategeko ya EAC zitegekaniriza ibihano ibihugu bitariha intererano. Muri ivyo bihano harimo ko igihugu cananiwe kuriha intererano gishobora kwirukanwa mu muryango wa EAC. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe EAC Ezekiel Nibigira yemeje ko ataragira ko igihugu ciwe gifatirwa ivyo bihano kuko kitarananirwa kubahiriza amategeko agenga uwo muryango.
Kuva igihugu c'u Burundi cinjiye ku mugaragaro mu ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko kiragerageza gukora uko bishoboka kose kikihatira na ntaryo gushira mu ngiro ivyo ciyemeje no kugira uruhara mu bijanye no gushira mu ngiro imigabo n'imigambi y'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko hatibagiwe no gutanga intererano isanzwe itegekanijwe n'amasezerano agenga ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko.
Kubwo umushikiranganje Nibigira icihutirwa zo gufatira ibihano igihugu kanaka ahubwo no kunagura imigenderanire muri ako karere yibutsa ko u Burundi burabanageza na EAC.
Tumenyesha bene igihugu bose yuko igihugu cy'u Burundi gisanzwe gifitanye imigenderanire myiza n'ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko kandi ko gifitaniye mu buryo ubucanye buriya imigenderanire myiza n'ibihugu bihurikiye muri iryo shirahamwe hamwe n'inzego zose zikomoka ku ishirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko.
Naho biruko u Burundi ntiburabanageza n'igihugu kirongoye uwo muryango wa EAC uyu mwaka kigatwara n'inama nshingamateka arico u Rwanda. Icyo bikoze aho yarahirira gutangura amabanga yiwe mu kwezi guheze, Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yiyemeje kunagura imigenderanire n'ibihugu bigize ako karere.
Kuva kera ngaha mu Burundi twarutse kumva ko abarundi baza gukora ibuganda abandi bakaza gukora aho twitima namba muri Tanzania. Turakwiye kubandaza uwo mugenzo tutitwararitse guheza izina u Burundi mu makungu biciye mu migenderanire. Ikibikire ku gutsimbataza umwumvikano hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu no hagati y'u Burundi n'amashyirahamwe atandukanye, ibyo twakora byose mu gisata cy'imigenderanire no gufashanya mu by'iterambere mu gihugu cyacu byoguma bigoyagoya.
Kuri uyu wa kane umushikiranganji ajejwe EAC yari yakiriye mu biro iwe abashingamateka baserukira u Burundi muri uwo muryango. Ikibazo cy'intererano muri EAC kiri mu byo baganiriye hamwe n'ibindi bijanye n'intambwe u Burundi bugeze ko bukura karusho muri uwo muryango nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji abajejwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.